Wa kabiri radio yigenga humura inzamba na televiziyo Renaissance twahisemo kudashikiriza amakuru kugira twerekane umubabaro dufise ku ifungwa rya mugenzi wacu Florian Irangamiye. Akarenganyo kuriko karakorerwa mugenzi wacu ku nzego zose z'ubucamanza ntawe utabona ko gafise ingozingo atacu zifana n'amakosa yoba yagirizwa. Ucirwa imiro y'imyaka 10 ntawe utabona ko ari akarenganyo n'ikosa ritabaye. Twashatse rero kutagira amakuru dushikiriza uno munsi kugira twese hamwe abarundi twerekane umubabaro dufise kuri Florian n'abandi bafunzwe bazira ubusa nyine kuko ni benshi mu gihugu cyacu. Amakuru muzosubira kuyabona ku munsi w'ejo, ariko uno munsi twashimye kwerekana aho duhagaze no guhamagarira umukuru w'igihugu gukoresha ububasha afise ariko uyu mubyeyi asubire mu bana biwe, kuko ariko arazira ubusa, ariko arazira akarenganyo atari kibi, ariko arakorerwa ataho gihagaze. Nta kindi, nta kosa yakoze, nta cyaha yakoze cyotuma acibwa urubanza nkaruriya. Mutwihanganire rero kandi mwifatanye natwe mu kwerekana umubabaro dufise ku ifungwa rya mugenzi wacu Florian.
Gambo ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza ku bantu bose. Gambo ukuri arangwa n'urucumu, Gambo ukuri arangwa n'umutima. yamukuri akundumwe akamashize hamwe nabagenzi biwe ukamukuri yamwigenda ko yamukuri akundumwe
Arangwa n'umutima